intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Ndabaramukije ndanabifuriza umunsi mwiza. Isango ni igikiganiro cy'urwaruka ndafise ijambo. Iki kiganiro gishimikiye ku nyigisho Musenyeri Simoni Ntamwana arongoye Diyosezi Gatolika Nkuru ya Gitega yashikirije mu gikorane cy'umugambwe CNDD FDD, aho yaboneyeho akaryo ko guha impanuro abari muri uyu mugambwe uri ku butegetsi. Muriko mugishikirizwa na Beniax Serakana.
Ndafise ijambo.
Igikorane cyo gushimira Imana cyatunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuva itariki 20 gushika itariki 22 uku kwezi. Mu mwuka w'imisa yatanguje icyo gikorane, umwepiskopi mukuru Simoni Ntamwana yarerekanye ko hariho ibitagenda neza, agira ko asaba ko byokosorwa. Twumvirize bimwe mu byo yavuze.
Twebwe turabashimira umutekano muriko murazana. Ariko gutwara inzima yongo uketswe umukozi bw'ikibi, kandi muzi ingene bica umutima abo mutwara. Ibyo byose n'ibindi ntashoboye kudonda, mwashobora kubikora mu biryo bidasiga umuvumo aho muciye. Urukundo mwari kwerekana ruvuye ku Mana kandi rusabwa nayo, mushaka gushyira imbere ruca ruyongobera, tukabayoberwa, tukibaza abo muri, tukarondera icyo mushaka, mugabo rimwe na rimwe tukakibura. Gende mu byigishanye muri iki gikorane mugiyemo. Ndabinginze Kamungere asangiye namwe kwihebera igihugu cy'Imana mu ruhande rw'ugikomereza ukwemera, ukwizigira n'urukundo. Ngo muhe bice cyose cyobigiza kure y'ikivugo cyanyu, twashize imbere Imana. Mwongere mukomeze ya ntwaro rusange, kuko mukundiye abandi Barundi kwigirira imigambwe yabo. Nibyo mwabonye namwebwe nyine. Umugambo umwe uzananye igitsure wa muti Burundi mu manga. Mu kibanza cya Kristu nimutubunga munge twese, kuko nta mwana n'ikinono kandi mudakandamije cyane ngo mwirengagize abatari muri uyu mugambwe wanyu.
Izo mpanuro umwungere Simoni Ntamwana yatanze ugwaruka mubona ejo zizohindura mu byo yerekanye ko birimo agahazi. Mu kanya turumviriza ico ugwaruka rugona.
Wewe ndakugira kukonda kukundu likumutima inyungu ziki ugiyo zigera miwe ningomba tukuke kuko ubisha tuti iwo ubamo ajumukuru kizira kumutuka ikizira kumutuka.
Uwambere ashikiriza icyo agona ni Hemedi hari muri Tanzania, avuga ko umugambwe uri ku butegetsi atiteze ko hari ico uzohindura.
Umwungere mukuru wa Diyoseze yaravuze, ariko ku byo yavuze byose yamaze kuko abandi bama bavuga, kandi umugambo wa CNDD-FDD warigize umugambo w'amananiza. Nuvuga umugambo we ntakogwa ko nyine, ariko nuvuga ko atari bwo butungane kuba wo kugira ukori ntakogwa ko, kuko baranavuga ati kananiye abagabo ntiyimye. Yaba bumva yari yabwiye abumva. Nongera nkamugirira n'impuhwe kwayo majambo yavuze. Arashobora kuba ari karavuga nawe ari kararaga, kuko uwo mugambwe ni umugambwe w'amaraso. Yego, ndamugirira impuhwe ko ashobora kuba ari karavuga nk'uburaga asenzera, kuko atacyo basanzwe bibanga. Ntacyo bibanga ntacyo bubaha. Aho nawo aho bari agicanwe kuvuga nabo bari batanguye kumwicarira kugira nabo baraba ukuntu yobava ku izosi. Cyangwa ugwaruka No vuga yuko yavuze kandi yaba yabwiye abumva bari kumva mugabo kuguko bigira ibinani ntibashobora kumva nanze nkiju notere eramo no vuga yuko byukuri byukuri nibi kubita gashi kuko amaraso y'abantu arahuma ase abantu arahuma biza bagirane boreka abene Burundi na abene gihugu tugakundana twatwa kwa maducanamwe kandi twari twipfuza ko kwicara mu mahoro.
Morgane ari mu Burundi ati naho umugambwe CNDD-FDD udasanzwe ukurikiza ibyo hanugwa haraho kwikubita gashi.
Ni kuvuga impanuro imisi yose ziratangwa turetse n'izo musenye yo yaravuze impanuro z'amazatanze ariko kuri benshi zica inyuma y'amatwi hamwe bozumvirizaho byo baramahoro nta kizere turaronka cuko ibyo yavuze baraho babikurikiza ariko reka turindire turabe kuko na kera hose baravuga barasemerera mugabo nticavuga ko abantu batogwa ari biziga nticavuga ko abantu batogwa baboshe yego nticavuga ko abantu bahohoterwa ariko reka tubisaba umukama kumbure hari aho hoba impinduka y'ibihe.
Adidasi ari mu izina rya Mayote avuga ko CNDD-FDD izokurikiza izo mpanuro kuko n'amabi akogwa abategetsi baba bayazi ariko ntibayabuza.
Umwungere mukuru wa diyosezi ya Gitega yararanguye ubutumwa bwiwe nk'uko nyine asanzwe waburangura kandi mu kirundi baca umugani ngo utosora imfuku yamiza agacumu ujijisho. Kuba yaravuze ariya majambo meza kurya akababwira ntibisigura yuko baca babyumva. Nta gitangaza kirimo ngira gusa ntibazobyumva kuko ziriya mpanuro ntizokurikizwa kubera iki? Kubera ko na perezida Evariste wenyine ubwiwe yama yavuze amajambo meza aryoshe muribuka ijambo yaheruka gushikiriza nawe yashikirije ubwiwe nyine muri cya gikorane. Amajamba sosa aravugwa mugabo kuyashyira mu ngiro bikananirana mbega ko abantu bakurikirwa muri documentation urabye documentation ahiri president ubwo ntiyamahaca hafi n'isi yose kugira ngo ntabazi ko abantu bariko barakubitwa ariyo bari kugira ngo aba bakubita bijya bibando ntabagira ngo ntabisukiriza kujya bishatse n'ibyo cyo birara bihagaga kumbure niko ndabyibaza byo numva nta kizere mfite cyo kwibaza ngo amajambo nkaje ngo mpanuro nkaziga bizokurikizwa bama baziironze kugira ngo byanse ko bazikurikiza mbere y'igihe kubera ko bataziironka ntagiye bataronze impanuro mugabo byabo ni kujya nyene nta kundi twabivuga no kugira abarundi gusa bakaguma bamenya ko impera n'imperuka ubutungane buzoboneka ku bantu babandanye bagirwa nabi n'ubutegetsi.
Tabo ari mu Burundi asanzwe no mu mugambwe CNDD-FDD ati naho abonona batabura tuzogerageza gukurikiza izo mpanuro twahawe.
Nibyo nanywa zitanze nyinshi kandi impanuro zama zitangwa icyamo ry'Imana rirakebura mbwe yarakebuye uwo siyoba agomba gukora n'abandi kuri babireka kandi nibyo kandi burya hari abantu hamuntu runtu hari abantu hamuntu runtu nanjye yarakebuye rero katanga n'icyo mpanuro yatanze abantu turasabwa kutugendera kuko tugenda tukatuzinda mu mitima kuko na kare igikorwa ntikibaye tutabisiga mu by'Imana kirahanura barahanura habaye impanuro rero iyo cyavuzwe noneho cyavuzwe rero tugiye kutugende hanyuma n'abakora amabi boyareka kuko nagahita mu by'Imana yavuga ko tuzabwira nawe mugenzi wawe kuko azi ko turi umwe ko turi umwe rero harabaho rero urabizi ko abantu iyo abantu n'abantu benshi ahantu hari abantu benshi harimo abakora neza n'abandi bakora nabi icyo tubaze impanuro rero zajya zihabwa kandi ababi bari hose hose bariyo haba mu mugambi wo kubutegetsi cyangwa mu mugambi wo kubutegetsi abakora nabi bariho ni ukuri abantu bose bakora nabi rero bakwisuzuma bakikebuka tukareka gukorera nabi abandi rero tugira ngo tubupfuka reka turindire impanuro batanze ni bose batanze yaba mukuru w'igihugu cyangwa yaba umunyamabanga w'umugambi bose batanze impanuro z'uko abantu twakwirukana ku Mana igeze Imana tugakunda kubana tugasubirana na mutarataka zina muntu.
Vanessa ari mu Rwanda ati nta cyiza kizova mu mugambwe CNDD-FDD ari nacyo gituma izo mpanuro zatanzwe zizoba imfa gusa.
Nta kiziri na gitoya mfise ko bizokurikizwa kuko ibyo bakora ibikorwa n'ubu n'ibyo umwungirire mukuru yavuze n'ibyo yabahanuye ariko n'ubu biracaba abantu baracaho babaritswa ubuzima baracanyurutswa abantu barahohotekwa kugiza abanyagihugu bamaze kwimenyera yuko kugira umutima ukomeye akavuga ati basi wacu ko yabuze ni muduhe ikiziga basi tuje kumuhamba niteka bigizaho ni ibintu bikitse ahantu kuri bibabaje kumva uwa wagenda ntunabaze ati byagenze gute ahubwo ugasaba ati ndi bakuye ikiziga basi tumusamba niteka atacu yakoze atakose afise ngo nuko ava mu mugambo utari ku butegetsi ngo nuko ava hariye ngo nuko ari iki oya ibintu jewe nk'ukwaruka natize na gito yafise ko bizokurikizwa
Kaleb ari muri Malawi nawe nyine avuga ko atacu yiteze ko umugambo uri ku butegetsi uzohindura
Mano yatanze ni nziza cyane kandi sibwambira zitanga Kasi ni wa mbere bahaye impanuro abari mu mugambo sinde DFDD cyangwa abarongoye igihugu cy'u Burundi. Rero kumva yazitanze impanuro no kuzikurikiza n'ikindi. Ntabwo kwiteka kuba tuzikurikiza impanuro yabahaye kuko si abana ibyo bakora bari basanzwe bazi gukora ikintu bakora babizi. Niko sisiteme yabo yubatswe. Ntabwo ngo batugire icyo bahinduye kuko ni kamere yabo. Tuga ku myaka ya 10 ngahe 16 17 bibaye ikora mara ku butegetsi. Ize bakorogya nta muntu baye bwaronke bwo kutukurikiza n'ubwo suka amazi ku mugongo w'imbata kuba impanuro aba mesene defilede n'ubwo suka amazi ku mugongo w'imbata ikintu kinini bwo kwitega ngo bazohindura nta cyo bazohindura kubera ibyo bakora babikora babizi babirenga kuba bizi nta gishashe yababwiye basanzwe babizi babikora babizi
Mubandanya kumviriza ikiganiro ndafise ijambo. Leonce ari mu Burundi abona ko ari ukurindira bakaraba ko abo izo mpanuro zerekeye bazazikurikiza.
Nta murundi nta munyamahanga yoba ari mu gihugu cy'u Burundi ayo majambo atoba mukora ku mutima. Ni amajambo y'inkora mutima. Namajambo aza gukangurira aba acanke bariya bigize ubumana mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko hari abantu baba bafite imigabo n'imigambi yo kubabaza abandi yo kwaka ubuzima abandi kumburuka menga bobo igihe cyabo ntikizagera rero ku majambo umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega yashikirije namajambo y'inkora mutima namajambo aza gukangurira aba kwikebuka kuko uri kuraraba mu majambo abungere bakuru ba diyoseze zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi bakunze gushikiriza namajambo atanga ihumure namajambo aza gukeburira kunwanisha abarundi kubana n'abandi mu mahoro kudahiguye ngo nuko mudasangiye ivyiyumviro vya politike canke mudasangiye umugambo canke uriya canke idini canke ririye rero kuvyukuri amajambo y'umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega n'amajambo aza kubakeburira ariko aravuga ubundi yaraciye umugani ngo ndavuga simvura kuvyukuri yaratanze message nziza kandi nimvuga kuri vyukuri reka turebe kwari kintu kizohinduka muri abo bategetsi nyene yaravuze ijambo ati nta muri ko muri ipfuza kutugeza mu gihe bene na bene batafite urukundo ijambo ry'inkora mutima rero iki cyari gihe cyo guhinduka uko gukoranya bikorane bicanke biriya hari gihe hari biza kusamaza abarundi kubikoranya ku gwe rw'umugambwe ijiza ariko naho hari abantu binyegeza mu ijambo ry'Imana kumbe bariko baratigitse inganda rero ku ijambo yashikirije ku bwanjye narifashe nkama icyanjye narifashe nkama sinzi ko n'abo batwara igihugu n'abo bifata nkama bakabishyira mu ngiro ibyo yipfuza umurundi wese akabona yuko umurundi yo kwishyira akizana mu gihugu cyiwe
na kapitisi ari mu Burundi ati izo mpanuro nta cizere mfise cuko abazibwiwe bazozishyira mu ngiro
kijambere amajambo nkayo tuyumvise sinubwo nyene yoba yanavuye no mukanwa kiwe hari none muri bo abari barayaringa mu bisanzwe mu Burundi tugiye kuraba niba ikinya n'amajambo y'Imana kuko gaburya keraga abantu baratinya amajambo y'Imana nta muntu yapfa kunangira kwisunga igihugu ngo ariko arasengera abantu ariko aravuga ibintu biriya ariko rero mu Burundi igitangaza twagiye kubona nuko abategetsi bose ubu ari yegereza Imana uri kurabara bakagira uti dufise aberanda mugabo soso ndeze ipokiti bari kugira icyizere yaba bari kubara bibashikiriza mu gihe amajambo mwe nayo atari bya mbere bayumvise none kiya none sindi kuyumva gusa nabo nyine barabikora harimo abapasiteri turabye nk'umukuru w'inamashingamateka ishengero niyo prezantare gare hariho abandi bo bavuga ko ari abapasiteri hari abavuga butumwa tonga ibintu byinshi ugasanga rero n'amajambo bagenda baravuga hari ijambo yavuze kandi rikomeye cyane ijambo ry'ukwiyoroshya ry'ukwiyoroshya umuntu akabona neza yuko ikibi akoreye mugenzi we atari icyaha kuko urumva mu Burundi hari abantu umenga n'igikoko batagifatwa nk'abantu iyo rero niho rero hagaze ingorane eske kayeruma eske mu Burundi turabona neza yuko umuntu dusanga ibyiyumviro bya politiki ari umuntu afite agashusho nka twebwe nyine aho niho hagaze ingorane eske turafite esprit empathique donc nta muntu n'umwe yigera yiyumvira yuko amarirundi ariko ararira nawe yumushikira niyo ngorane dufite abantu barafite ku butegetsi umenga kibazi n'ugupfa yuko bazonaza niyo ngorane yose ibyo dufite rero tuhagaze rero kuri ibyo byose nkejeje kuvuga nta kintu na kimwe nta kizere na kimwe jewe mbona cyotuma abarundi biruhuza kuko n'amajambo umukuru w'igihugu wenyine barashyikiriza asinze amajambo umwanya umwe wabwira uti igihugu kigiye kujya muri parade tuhagaze no ku ijambo yavugiye ujya munsi nyine nta kindi kiganiro mwanya giterana yashyikirije avuga ati ubu ndabasezeye bwa nyuma umuntu agiye gukora nabi umuntu agiye kunyuruza itunga rya leta ndabasezeye ariko twibagenda yuko niba barabivuga mugabo mu nyuma bugaca agahindura ibindi mu bisanzwe mu Burundi ni bamahindago uyu musenyeri yashyize ijambo ryiza aravuga ati kirazira ko umuntu aza kwigina wariko arashikanira Imana wariko azana amashikano kandi ayo mashikano yayaronse ari uko abantu babanje gupfa kandi akaza kuririmba rero n'abandi asize abohewe mu munyororo kandi azi yuko atashi bariko baragira atari ibyiyumviro byabo gusa kandi bunda bwateguwe kandi buri mu bwenge ahubwo abandi bajya kwiga ingene bateza imbere igihugu bobo biga ingene biba
Neto ari mu Burundi nawe nyene arizeye ko atakizobuza ko abari ku butegetsi bakurikiza impanuro bahawe n'umwungere mukuru Simoni Ntamwana
yavugaruka impanuro mwatsikati mukuru wa asidaheza gitega Simoni Ntamwana yahaye ari mugambwe sinode efudede sinoshoka nemeza neza ko bizakurikiza kuko biragaragara neza ko umugambwe sinode efudede harimo abategetsi bamwe bamwe izi gacacaze na muntu bica inyuma y'amata ku rundi ruhande nago kuko nkugaruka ndi mu gihugu ndiko ndazunguruka nkabona ibikorwa bimwe bimwe biragaragara neza ko hari hakigora k'umukuru w'igihugu ko agerageza no kubaha impanuro ko kizira gutesa amaraso ya kimwe muntu ku zimananiro rwa kimwe muntu tumaze kubona ko nyine hariho na bamwe bamwe mu nzego za ejo iperereza za gisirikare canke za gisivire bose barafatwa mu gihe byagaragaye ko hariho amakosha amwe bakoze guhohotera agace kazina muntu hari hakigoro hari hakigoro yo kuraba ivyo narivuga nkugaruka nabonye ka ya Twagemanda y'umushyigikira Nkurunziza hanyuma nkaraba n'imanda ya Evariste Ndayishimiye hariho itandukaniro hariho itandukaniro biboneka neza ko hamwe umukuru w'igihugu yabandanya uko ari bigaragara neza ko igihugu byashoboka abafise akakima ho guma batoteza kimwe muntu botinda bagahindura ikindi ndavuga ko hari icyo kimwe bishobora kugabanya kijya ntano bishobora gukurikizwa na buke buke ni uko bivanye n'ingene igihugu kimeze abarundi ubu niho bishoboka ko ariko yatangura gutahura bakabona ibya politiki ibyo ari byo bivanye n'uko ubukene burembeje abantu rero ubu kuko umanyagihugu bato bato atari mu ntara zimwe zimwe twumva haguma nta kajagari benshi bariko baratahura batabona yuko ibyatukiza bimaze birukangamo inyuma ari kubasamaza ari kubahenda bene wabo ari wakereza kubana bamaze kubona neza ko hari umwe bamwe bariko barahinduka rero tubana yadusaba abahanura n'ubundi bagumize ko mutumi bari amaze bati ucosora imfuku agumiza akatsi mu jisho ugerageje no kumviriza urumva ko umukuru w'igihugu mu nyuma nawe mukurangiza ikore nawe yace anagabisha n'abasanzwe barya ibiturire akigora rero ndakabona ko karimo ibijyanye n'izo mpanuro.
Amisi nawe ari muri Kenya ati izo mpanuro CNDD-FDD zayiciye inyuma y'amatwi.
Reka ntabishanje nta miti izohinduka gusa rero abonye umwenge kwabaye guta umwanya akanzaho ko umugabo ngo CNDD-FDD icyo ugambiriye kompore no gusambura igihugu kwangaza abenegihugu kwica abenegihugu niyo yabaye kamere niwo mwuga wayo. Je kupuwa mwa wapu babi hewa hama bakwaleli nyungu za wanyegiyo je kupuwa ni mati mbona kabisi je kupuwa mwa wapu hele za gahemba batupuka rumwe ni mwekambu kwaleli kumukara gara yishile yitame ya wanya politike yishile yitame je mati mbona kabisi
duheleze kuri Marsiari ari mu Burundi ati na kizo hinduka na umugambwe CNDD-FDD uvuga ko washize imbere imana
umwongere wa diyosezi Gitega Simoni Ntamwana ako atagize kugira akebure kugira ahanure umukambwe CNDD-FDD mu gikorane bari bamutumiyemo cyo kurangiza umwaka yarababwiye bitari bike yarababwira amari yarahanze uwo mugambwe yarababwira bamwe hamwe muri bo amari bakorera abanyagihugu yarababwira bamwe muri bo agatotezo gatotezo abantu arababwira ibitari bike arababwira ko nabo bononera abantu bakabatoteza ndetse no kubica bigashika bakabica ko baca baguma mu mabanga barimo akabereka ko ibyo ari umupfumu nta n'iteka bizobaha ndetse bizobandanya bisiga umupfumu ku gihugu no ku mugambwe wabo ariko nkavuga nti nta cyizere mfise nta cyizere mfise ko bashobora guhindura ko kugiye kuraba muri uwo mugambwe bavuga imana kenshi amabwirizwa y'imana barayazi kuba basoma kenshi ariko guhinduka ariko umugani ndetse nk'ubona muri iyi minsi bahora amasengesho bari mu gifaransa ntihabuze abantu banyuruzwa ntihabuze abantu batotezwa ntihabuze abantu basahurwa utwabo ntibari muri uwo mugambwe ariko nkavuga nti kandi icyo yari gukora uwo mwungere yaragikoze ubutumwa yari gutanga yarabutanze ahiwe yarahejeje iyo hanuwe kenshi rero ntiwumve ntihabura inkurikizi ziza mu nyuma ugasanga usubiye kwicuza ku mpanuro bari bagiye baraguha
abanyagihugu bakeneye umuco kari inyuma agateka kaciyo kageramiwe ni ngombwa tuvuge kereka mu hanyu nk'amate na benshi ugatindu gatota erega muhanyi ukora mari menshi ugatindu gatoka uri ni kumwe ntikugereranywa kwa mari kumwe.
Ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa 2060 aha niho kigarukiye cyari cyerekeye icyizere urwaruka rwaba rufise ku ikurikizwa ry'impanuro umwepiskopi mukuru wa diyoseze katolika ya Gitega yahaye umugambwe CNDD-FDD mu itunganywa ry'igihugu. Hari urwaruka rwerekanye ko icyo cyizere atakiriho bafatiye kubimaze imyaka bikogwa n'uwo mugambwe abandi berekanye ko atacobuza ko hari ico zizohindura bivuye ku ishaka ry'abarongoye Burundi muri iki gihe. Turashimiye mwese mwashimye kumviriza Radio Inzamba naho ubutaha
cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.